Hii ni Juu ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kinyarwanda n'umukinyarwanda i Washington DC. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu mu biganiro byo kuri isaha muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabahaye ikaze mwese.
Ibintu byose bipfira mu miryango muri babavyeyi batabwiza ukuri abana babo hakiri kare. Yego ni ibintu bigoye cyane gutahura no kwakira ko mvuge ndamubwira wasita.
Uwo ni Merci Izere icagera cy'umunyamanga ahoraho mu Rwanda ni ugwaruka rugenda n'umugera wa sida mu Burundi. Avuga ku bibazo bamwe mu bana bishimira kubandanya gufata imiti ipfupfaza sida. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye kuri isaha turega ko kumukanya gatoyi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere duhere ku matora yabaye uno munsi. Amatora mu gihugu cya Kenya. Muri Kenya rero amatora agira kabiri y'umukuru w'igihugu yabaye uno munsi kwa kane, yaranzwe n'itana mu mitwe ryabaye hagati y'abapolisi hamwe n'abantu ariko baragira imyerekano mu gihe ibibanza byo gutoreramwo biri mu bisagara bigwiriyemwo abatavuganwe na leta bitigeze vyugurugwa. Abapolisi barashimye kibabaza mu maso ariko bashwiragiza abantu ariko baragira imyerekano muri quartier yitwa Kibera iri mu micungaro y'umugwa mukuru Nairobi. Bongera barashinga ibirindiro imbere y'ibibanza byo gutoreramwo. Indi migumuko yabaye kandi mu gisagara cya Kisumu kiri mu burengero bw'igihugu, aho ibibanza byo gutoreramwo birenga 20 vyugawe mu gihe abajejwe ivyo bibanza bari bamaze kunyaga amagara. Umugabo umwe yishwe arashwe mu gisagara cya Kisumu igihe abantu bariko baragira imyerekano batana mu mitwe n'abapolisi, nk'uko amakuru yatangajwe n'igipolisi abivuga. Ayo matora agira kabiri abaye hari haheze kiringo kirenga amezi abiri perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta atsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Amatora yahavuye hakanwa na sentare nkuru y'igihugu yavuze ko yari yabayemwo amahinyu menshi, yatowe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora. Yamara niryo subigwamwo rya matora ryabaye mu kajagari kenshi. Mukuru w'ununani rw'imigambwe itavuganwe na leta Raila Odinga yaratangaje kwa kuye akarenge muri amatora agira kabiri mu ndwi zibiri ziheze. Akaba yavuze ko umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora utakosoye utunenge twari mu matora y'inshuro ya mbere, maze acatera kamo abanywanyi biwe akabasaba kutitaba ayo matora. Haheze indwi imwe komise mu mugwi ujejwe gutunganya amatora muri Kenya Roseline Akombe yaciye atanga imiho aca aranahunga igihugu. Ico gihe yavuze ko afashe iyo ngingo kuko yabonye umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora ugeramiwe n'indyane ziri hagati y'abanyepolitike bo ku mpande zose baguma baturubika abagize uyo murwi. Odinga yaciye asohora itangazo umunsi umwe imbere y'uko amatora aba rivuga ko urunani rutavuga rumwe na leta ayoboye rugiye guhinduka umuhari ugiye kugwanya ayo matora. Sentare nkuru y'igihugu yari yategekanijwe kumviriza urubanza rwari rwashinzwe n'abanyagihugu batatu rwasaba guhagarika amatora agira kabiri. Amagurugo urubanza rwarahavuye rusibishwa inyuma y'aho umutegetsi ajejwe ubutungane mu gihugu cya Kenya David Maraga atangarije ko atagitigiri gikwiye c'abacamanza babonetse.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuze mu Burundi aho inyuma iyo gusubizwa inshuro zirenga zigusibishwa na ntunga inshuro zirenga zitandatu rubanza rw'umugwi wa mbere wabagirizwa igitero cyo mu ikambi ya Mukoni mu ntara ya Muyinga gwumvirijwe ubwa mbere muri sentare y'iyungururizo. Urwo rubanza ntirwaburanishijwe idonido abunguruje n'abashinga manza babunganira basavye sentare kubanza gutesha agaciro amatohoza yose yabereye imuyinga ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Jean Bosco ndarurinze
inyuma y'igitero cyo mu kwezi kwa mbere ku ikambi ya Mukoni iri mu gisagara cya Muyinga abafashwe bwa mbere bagizwe n'abasirikare indwi umupolisi umwe n'abanyagihugu basanzwe icyenda abo nibo bungururije umushyikiriza manza kugwakiriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga aho bakiriwe igihano cyo gufungwa imyaka 30 n'ihadabu y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi kuri umwe wese kuva bunguruza urubanza amezi 10 yaraheze kuri uyu wa kane nibwo bwa mbere barengutse sentare iraheza irabumviriza ni mu gihe urubanza rwabo kwagiye rurasubizwa inyuma inshuro zirenga zitandatu vyatumwa nuko bari bafungiwe mu mahero atandukanye yo mu gihugu kandi basangiye dosiye ibakurikirana ku cyaha kimwe kuri uyu wa gatandatu niho vyashoboka ko begeranywa nibohero rimwe rya ngozi gutyo byava birashoboka ko barengukira rimwe bakwiye naho barengutse kuri uyu wa kane urubanza ntigwaburanishijwe ido nido ubwa mbere habaye kubaye impari ku bantu babiri batari bafise amakete y'ukunguruza muri dosiye umushyikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya ngozi yasaba ko yoburana n'abunguruje gusa abashinga manza babunganira bagasaba sentare kubumviriza bose vyabaye ngombwa ko sentare nkuru isasura gatoya kugira itange umwanya ku mushyikiriza manza mukuru wo kwihweza ibirego vyabo babiri nk'uko yari yabisavye abo babiri bumvirijwe mu bandi ariko ko iburanishwa ryabo rikazotera imbere ari uko habonetse ivyemezo vy'uko bunguruje ariko imbere yabo gatoya umwe mu barengukishijwe yasavye sentare ko yotaramura umushikiriza manza mukuru uyo yamwagirije ko ari mu bamukoreye amabi y'ihohoterwa mu matohoza yabereye Muyinga aho yakorera ico gihe sentare ntiyabihaye agaciro warahagarariye intahe yavuze ko umushikiriza manza mukuru wari umuburanyi mu bandi niko kumenyesha ko umuburanyi adashobora gutaramura uwundi ibintu nyamukuru byatumye urubanza rutaburanishwa ido nido n'ibintu bibiri icya mbere abashingwa manza basavye ko dosiye y'umwana basanze ari mu bahanyi na sentare nkuru y'Imuyinga atarakwiza imyaka yoja ukwayo agaheza akaburanishwa ukwiwe icya kabiri ari nacyo cyateye impari hagati y'ababuranyi ni icyasabwe n'abashingwa manza kijyanye n'uko sentare nkuru yotesha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza vyabereye Muyinga umwe mu bashingwa manza yunganiwe na bagenzi be yavuze ko abarengutse bagifatwa bakorewe ihohoterwa ryo kubemeza ivyo bagirizwa mu iperereza yavuze ko hari naberetswe ibintu biteye ubwoba cyane baraborezwa igufa bituma bemera ibyo batazi baranabeshera abandi bimwe mu byagirizo bikomeye by'umushingwa manza vyatumye umushyikiriza manza mukuru asaba sentare kubifatira ko kugira umushingwa manza abuze ivyemezo azokurikiranwe n'ubutungane umushingwa manza yerekanye ko atari mu kibanza kimwe n'abarengukishijwe acayongera asaba umushyikiriza manza mukuru ko atovanga kuburana no gutera ubwoba sentare yemeye gukora itohoza icyese ku vyasabwe bifatiye ku gutesha agaciro ivyegeranyo vyose vy'amatohoza vyabereye Muyinga niko guha ijambo abashengejwe abafashe ijambo bose bavuga ko bashikanywe imbere y'inyamiramabi n'umushyikiriza manza bamerewe nabi hari n'abavuze ko ivyegeranyo batazi ababiteye ko umukono ahandi nabo bakavuga ko inyamiramabi zakoporora ivyo bemezwa mu iperereza bariko baraborezwa igufa sentare nkuru mu kubabaza yahagarara ahanini ku kibazo cy'uko boba barahohotewe imbere y'inyamiramabi iyo umushyikiriza manza n'imbere ya sentare abaregwa bavuze ko baguma babona isura y'uwitwa Ndayisenga Gerardo muri ibyo bibanza byose ubu nawe bavuze ko ari we arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga bakamwagiriza ko ari we yabahohoteye cyane muri sentare hari abari baje bitwaje amaradiyo kwa muganga n'amafoto kugira batomorere sentare ko ari iby'ukuri bahohotewe umushyikiriza manza mukuru yagiye aragirizwa na bamwe kuba yaragize uruhara mu isinzikarizwa ry'ubuzima bwabo we yavuze ko ari bisanzwe gukomereka kuri abo bantu yaziguye ko bitari byoroshye gufata umuntu afite inkoho mu gihe hari ko haravuga n'amasasu ingingo izoba yafashwe ikazomenyekana ku itariki 9 z'ukwezi gutangura kwa 10 ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru mu Burundi kandi abana n'imiyabaga bagendana mu gera wa sida cumi n'indwi kw'ijana gusa nibo baronswe imiti yo kupfupfahaza kwa muganga. Ivyo biharuro bituma Uburundi buza mu kibanza ca kane uvuye inyuma mu bihugu vyitaho abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidèle Antoine Sabimana.
Ibiharo bitangwa n'abakurikiranira hafi abana bavukanye umugera 50% bapfa bakiri bato cyane kubera kutitabwaho. Muganga Thierry Nahimana twari gisata gikurikirana kikongera ikakira abagendana umugera wa sida mu bitaro vyitiriwe umwami Karede mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura.
Umwana atarashikana umwaka n'inusu hari igipimo bita PCR, iyo PCR nayo nyine ntiyamiboneka misi yose amagitifu arakunda kubura naho bikoregwa ni hakeya umuntu yose abashane cyane. Umwana avutse umuntu akamenya ko yanduye canke atanduye, yaranduye akaja ku mutikare ko nkuko mu vyigwa twabonye barerekana ko umwaka wa mbere hapfa abantu bashika ku rugero gushika ku bice 50%. Murumva ko igice c'abana bavukanye umugera bapfa kare, rero badatanguye umutikare utamenye kare ko bagwaye ngo banwe umuti bizogora ko babaho.
Abana b'imiyabaga nabo bashima guhagarika imiti kumvo tubwirwa na muganga Thierry Nahimana.
Ingorane cane nyamukuru abo bana baravuka gatera imbere mu myaka, ugasanga kenshi abavyeyi birabagora kubabarira ingorane bafise umwana gatangura umuti ataramenya ubwenge akayibandanya atanguye kumenya ubwenge, ibibazo bitangura kumubana byinshi umuvyeyi akenshi biramugora ukuntu abimubarira. Uwo mwana yumva yatanguye umuti akagira igihe avuga ati sinzi n'igituma niko ndawunwa kubera ikije n'imiti urya nakatayinwa, cyangwa ugasanga n'abana bavukana harimo umwe ayinwa misi yose undi nayo ntayinwa. Aho rero nico kibazo nyamukuru kinatuma umwana amaze kumenya ivyo ari vyo akuze ahagarika imiti.
Ico kibazo cyo guhagarika imiti ku miyabaga kirazwi mu runani rw'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi. Nelisizere nicegera cy'umunyamabanga yamaho muri ugo runani.
Ibintu byose bipfira mu miryango muri babavyeyi batabwiza ukuri abana babo hakiri kare, yego ni ibintu bigoye cyane gutahura no kwakira ko mvuge ndamugira umugera wa sida atari we byavuye kutazi ingene byaje iyo byaje bizanana. Nico gituma rero nkatwebwe ugwaruka rugenda ndumbira wa sita tukamaze kwiyakira turahimiriza abavyeyi bafise abana babo, aba bana babo bavukanye umugera wa sita ko bababwira abagiriwe amahirwe yo kuba bakifise abavyeyi. Nukuri turahimirije abavyeyi babwira abana babo.
Ico kibazo cy'abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida catumye urunani aneka rukaba ari urunani rugwaniriza hamwe umugera wa sida mu bihugu biri muri Afrika yo munsi ya Sahara ruza gufashanya na leta y'u Burundi mu kugarukira abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida. Muganga Rondino Gashubije ase ari kuri urunani mpuza bihugu aneka mu Burundi.
Abana batangura kugira ingorane bakiri mu mbanyi bakavuka bakandura, ariko kenshi na kenshi uburyo bwo gupima ntibuboneke canke naho nababijeje bakavyirengagiza kubera bibaza yuko abana umugera utaberekeye, na cyane cyane yuko mu ntango umugera wasiza twari tuzi yuko bawandura gusa biciye mu bikorwa mpuzabitsina.
Ugereranije Burundi n'ibindi bihugu byo muri Afrika kwita abana n'imiyabaga byifashe gute? Muganga Rondino Gashubije.
Mu Burundi nicatumye aneka ihashira umugambi nuko turi mu bihugu bine vya nyuma vyo muri Afrika bifise abana baronka imiti yo gupfupfahaza bijya tugeranije nk'icigo cyacu cyakozwe na UNICEF mu 2013 cyerekana yuko mu Burundi abana 17% bonyene bagwaye umugera aribo baronka iyo miti, bisigura yuko hari ingorane ku bice byinshi uhereye kukingirwa, uhereye kugupimwa, gushika mbere no kuronka iyo miti no gukurikirana.
Muganga Rose Maria Noera ari mu mugambi w'igihugu wo kugwanya sida mu Burundi, nawe aremeza ko aragahaze mu gukurikirana abana n'imiyabaga bagendana umugera wa sida akanatubwira uko bagiye gukora.
Ivyo turabibona ku bakenyezi batijukira gupimisha imbanyi zabo hakiri kare kugira ngo bashobore gupimwa umugera wa sida baranduye dushobore kubashira ku miti kugira ngo abana bibarutse bashobore kuvuka ari bazima. Ni ukubandanya gutegura inyigisho ku bavuzi bose kugira ngo bashobore kwitaho gusumba abavyeyi n'abana n'imiyabaga bagendana uwo mugera wa sida mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugira abantu bose bazobe bazi yuko bagwaye hama bashobore kuja ku miti.
Muri Aneka bavuga ko bagiye kubandanya bafashanya na leta y'u Burundi muri ugo rugamba nkuko bivugwa na muganga Rondino Gasubije asoruka urwo runani mpuza bihugu mu Burundi. Igitega Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika.
Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abana bafise ibibazo byinshi mu Burundi, amashirahamwe abafasha iki nivyo Felix Sindayigaya asigura. Sindayigaya ahagarariye OIDEB Ingozi. OIDEB ni ishirahamwe ryitaho rikongera rigaharanira ineza y'abana mu Burundi. Hari mu kiganiro muri Sanga na mgenzi wacu Thomas Kamilinde.
Ishirahamwe OIDEB ndariserukira mu ntara ya Ngozi, ubundi bwobwo dutanga dufise icyicaro gikuru ku rwego rw'igihugu mu gisagara cya Bujumbura. Amatuka badukorera mu ntara zitandukanye harimo Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura harimo ntara ya Kayanza, harimo intara ya Ngozi n'intara ya Rumonge. Mu kigo dukoreramo dusanga dufasha mu bibazo bitandukanye bishikira abana, duhereye kubana mu ibarabara tukajya kubana b'imfubyi n'abantu aho nikora, tugaheza tukajya no kubana bafite ibibazo n'ubutungane donke bakurikiranwa mu bijyanye n'amakurikiranwa n'amategeko kubera ibyaha bakoze cyangwa kubera ibyaha bakiriko barakurikiranwa ko igihe ubutungane baba bakeneye kubakora bakurikirana.
Icyo gihe mubashakira ababungana mu mategeko abavoka?
Ego, nicyo dukora. Ahandi abo nabo mwibara bamaze gupfungwa bari mu magereza cyangwa mu makasho atandukanye. Hama Ingozi dusanga dufite n'ikigo gifasha abana bo mu ibarabara.
Yego.
Ko ngaho Ingozi mu gisagara cya Ngozi ibitigiri by'abana bo mu ibarabara ni byinshi. Rero turafite ikigo gisanzwe dukoreramo gisanzwe kurikirana ibibazo byabo.
Cyo kirimo abana bangahe ubu ngubu?
Oya,
nta gitigiri.
Ndabwo gusa baraza tubagira cyo bita encadrement du jour. Hama tugaheza tugakurikirana ibibazo byabo, mugabo tuba tubikurikirana kugira ngo tubategure, kuko uyu mwana amaze kujya mu ibarabaragira ibibazo byinshi n'ingorane cyane ikomeye ndetse isubiza n'inyuma iterambere ry'igihugu. Abo rero tumaze kubegeranya turabakurikirana tugategura ibikorwa bitandukanye bishobora kuduhuza nabo kugira ngo turonke umwanya wo kubumviriza ngo tumenye ibibazo byabo. Abo rero turaheza tukabikurikirana umwe umwe bivanye n'ikibazo cy'ingene kiba kimeze, hama tugaheza tukabikora dufise ihangiro ryo kugira ngo dushobore kuraba imwe tubasubize mu miryango yabo. Uwo n'umugwi w'abana bo mu ibarabara ubwira kabiri wiyongera ku rugendo rimaze kuvuga w'abana bakurikiranwa n'ubutungane, abo twita le mineur en conflit avec la loi mu rurimi rw'Igifaransa. Hariho uwundi mugwi w'abana b'imfubyi n'abantu aho nikora mu ncamo babitwa mu Gifaransa les orphelins et autres enfants vulnérables. Ni ukuvuga rero twebwe muri OIDEB dukorera kuri iyo migwi itatu y'abana bafite ibibazo bitandukanye, hama umwe wese tukagerageza kumwiyegereza hama tukabyumviriza kugira ngo turabe ingene dushobora kubikurikirana kugira dutore inyishu dushaka ko kazoza kabo kuba keza.
Kuri telefone dufite Niyonzima. Niyonzima we?
Ego, nitwa Niyonzima Jibe.
Ye, akabazo kawe?
Izi ngorane ko twumva ari nyinshi, ibibazo bahura nabyo ari byinshi, byokingwa gute? Hama ikigira kabiri kugira ngo izo ngorane ntizirinde kubashikira, hoho bariko barakora iki mu majambo make? Ikiri noterera ni uko rimwe rimwe abana bakunda guhura n'ingorane nk'izo n'abana b'imfubyi, abana batagira ababyeyi, baba babuze ababyeyi bakiri bato. Icyo noterera rero ni uko noterera ko umurundi wese abonye umwana ari mu icyo kibazo ko yogira icyo amufashije ntabe nyamwigenda ko uwo ari we wese akaba yumva yonezererwa uwo mutima canke icyo kintu kuba yofasha umwana ari mu bibazo nk'uko iyo nishira hamwe libafasha mu bibazo bitandukanye haba kuburana canke bishitse no mu kwivuza rimwe rimwe nimba bishoboka ko babafasha ariko ugiye kuraba ingorane kuri abo bana ni nyinshi ndamaze kubona intare nyinshi hari abana bagwana ingorane zigorana kugira ngo zivugwe ku mahera menshi batavugwa bagaca bagumaho nyine kubera yuko atacu bafite kibafasha
ye niyo nzima urakoze
ego namwe murakoze
Felix we niyo nzima rero wamubwira iki
niyo nzima ndamwumva akabazo kiwe arabajije ati ingorane zishikira abo bana kingwa gute
yego
nje kibazo cyabere yego no kuvuga yuko nkuko yabivuze abana bagira ibibazo byinshi dutanguye uko ijambo umwana risigura twifunza amasezerano y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI yatewe ko mu 1989 hama igihugu cy'u Burundi kikaba cyarayemeje mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana icyenda na mirongo icyenda umwana inkomoko ni umuntu wese adashobora kwivugira no kuvuga rero yuko umwana yahari adashobora kwivugira yafite ababyeyi baramukurikirana bakamufasha kugira ngo bashobore kumenya ibibazo byiwe bashobore kubyitaho kugira ngo babone ko bishobora gutora inyishyu ariko yari umwana w'imfubyi cyanke ari umwana wo mu ibarabara cyanke ari umwana ari mu ibohero murumva yuko abageze ahaba aca abanyamwigenda ko ni ukuvuga rero ahanye icyokorwa ibikenewe ni uko twebwe ngaha turabakurikirana nk'aho mu ibarabara kuko aba ari umwana ari mu ibarabara araho nta kepfo cya ruguru niyo yogwara ntagira umuntu ashobora kumuraba navuga ati ngo niyakenera agahuzu bizogenda gute nagira ngo afite aho aryama usanga ari ibibazo byinshi rero twebwe mu mishingano yacu tugerageza kugira ngo turabe ko dushobora gutora inyishyu kuri ibyo bibazo kuko abagwaye muri iki kigo dutanga tubakurikirana turashobora kubavuza hanyuma haba hari abandi bana bari mu ibarabara kubera bagize ingorane bijyanye n'amategeko umwana ashobora kuba imfubyi ngo acyo usanga nk'ibisigi nk'ababyeyi bamusigiye barashobora kubinyagwa n'abantu mu miryango cyanke akagira ingorane nyine bakamutereranwa rero twebwe tugerageza kugira ngo dutore inyishyu mu bijyanye n'amategeko yari bijyanye n'amategeko turabikurikirana cyangwa ari bijyanye n'imibano naho nyine tukabikurikirana kuko barashobora kumwanka ugasanga nyine aba bibaye ngombwa yuko aba oblige ugasanga arahebye kuba mu muryango kandi yari ofisi kuko burya umwana wo mu ibarabara aba ari mu ibarabara mugabo ofisi yava kuko ntawuvukira mu ibarabara bose baba bafite imiryango baba baravukiyemo hama ubaye imfubyi ikibanza cyo ntiyateza kuba mu ibarabara kuko n'utagira se aragira se wabo cyangwa akagira inarume ibyo rero n'ibibazo bishobora gushyikira abana bitandukanye rero usanga mugabo bigenda biratandukana ku mwana n'uyundi kuko umwe wese umenya ibibazo byiwe kubera ubanje kumwiyegereza ukamuraba hama mukaganira ukumva icyatumye ajya muri ubwo buzima bwo mu ibarabara bugoye cyane hama aba yari afite n'ibibazo nyine bivumena umutwe kandi bikabumena umutwe akiri umwana urumva hategereza ko hariho n'abahinga baba bafite ubumenyi mu bijyanye no kubumviriza kugira ngo umwana ashobore kuyaga aserure ikimubabaje ku mutima wiwe yego hama mu icyokorwa natwe mu gukora turakora mugabo dukorana n'intwaro tugakorana n'amasentare turakorana n'igipolisi turakorana na kominote ni ukuvuga rero ikibazo cy'umwana si umuntu umwe kiraba ni umwana ni uw'igihugu ni we Burundi bw'ejo mu kubitorera inyishyu rero bisaba yuko habaho ingufu z'abantu benshi mu kugira ngo bikingwe rero hakwiye ihimiriza leta ikabishyiramo ingufu kugira ngo abantu bose baba ababyeyi baba kominote muri rusange bashobore kumenya icyo bahamagariwe bashobore kumenya yuko bategerezwa gukurikirana ibibazo byabo kuko hariho abandi bana bashobora kuza mu ibarabara bivuye kuko ababyeyi babo baba babishyizemo uruhara harimo abandi bashobora kuza mu ibarabara kubera ababyeyi babo batandukanye biturutse ku mpamvu zimwe zimwe hari igihe usanga babanye bidaciye mu mategeko ugahita usanga bakira ibyo bapfa mu miryango umwana bamaze kuvana umwana agaca arondera iyo ahungira agaca asanga ahungiye mu ibarabara ko atawundi muntu afite ari bumwiteho ni ukuvuga rero ikibazo cy'abana ni cya kominote yose aha naha ni hahandi umurundi wese ahari cyangwa umuntu wese afite icyo ashobora guterera yokumva ko bimuraba kugira ngo gatika kumwana kubahirizwa umwe wese mu ruhande abari abafite ibyo ashoboye kuko naho uri umunyagi gatacyo ashoboye kugira ngo ubwe ngo ngurakora urashobora kubona umwana yahohotewe mu kibano hama urashobora kubivuga ukabibwira abatware cyangwa ukabibwira abandi bantu kugira ngo ibyo bintu biboneke bijye hejuru hama nabo duheza dusubiza mu miryango tusize mu miryango ku mugaragaro tukabaha imiryango yabo hama tugahita tukabakurikirana bari mu miryango ariko mu icyo gihe dusaba yuko na community iheze igafasha kugira ngo uyu muntu yamenye uwo mwana ko yari yaravuye mu muhira akajya mu ibarabara igihe yasubiyeyo badufashe kuraba n'ababyeyi babone yuko bafise inshingano nyamukuru yo kugira ngo bite hagateka ku mwana kugira umwana wabo bamufate neza nta bishobore kugwa mu bibazo bitandukanye nk'ibyo.
Kuri telefone turi kumwe na Kabira. Kabira we
Reza
akabazo kawe
nani ni ibiki bakora kugira ngo abo bana bari mu ibohero batagira kirengera bavimo nabo bandi bajyana mu inyeshamba ese ni igiki babwira leta kugira ngo ibyo bintu byose bihagarare.
Urakoze Kabira. Felix we
sabwe
nuko rero Kabira wamwumvise
yego arabaza ati hoko kugira ngo aba bana baba bari mu ibohero batagira ikibakurikirana kugira ngo ibyo dukora kugira bave mu ibohero mu bisanzwe aba bana bakurikiranwa kubera amategeko y'u Burundi amategeko mpanabyaha y'u Burundi abitegekanya hanyuma iyo umwana yamaze kugwa mu cyaha cyangwa iyo ariko arakurikirana n'ubutungane kuko yamukeka ku icyaha twebwe icyo dukora tugerageza ibishoboka kugira tumukurikirane tumureke wenyine cyo twita accompagnement hanyuma y'icyaha yagikoze ari usanga yagikoze ugasanga biragaragara ko yagikoze akanabyiyemerera urumva iyo nicyo duca dukora duca turaba yuko amategeko agenga imanza ziba zirimo zerekeye abana ko yubahirizwa hama icyo kandi amategeko ategekanya ni uko umwana iyo ariko akurikirana n'ubutungane ategereza kugira umushingwamanza amukurikirana amuba hafi kugira ngo amukurikirane muri urwo rubanza rumuraba
ariko se Felix nk'umwana kwa badafite amafaranga nyine ni mwebwe muha amafaranga umwavoka
cyane ibyo dukora rero
yego
hama dutumurondera umushingwamanza ariwe muavoka hama tukamushinga gukurikirana urubanza rw'uyo mwana hama urubanza rugaheza rugakurikiranwa neza kuko amategeko abitegekanya mu manza zisanzwe mu mategeko agenga imanza ziraba abana kuko n'amasentare usanga bica biyorohera ko sentare ntishobora kuburanisha umwana igihe atagira umushingwamanza twebwe rero nibyo duheza tugakora kugira ngo turabe yuko agateka k'umwana ko kubahirizwa amategeko agenga abana niba yakoze icyaha kugira ngo amategeko agenga imanza z'abana abandanye yubahirizwa kuko imanza z'abana zitandukanye n'iz'abakuze zirafite ukuntu zikurikiranwa ingene ziburanishwa n'ingene zitohozwa twebwe rero nka mu ishyirahamwe ryacu OIDB turaheza tugakora ibyo kugira ngo uwo mwana tumushyirireho ibyo bikenewe hama kugira ngo amategeko yubahirizwe mu ikurikizwa ry'urwo rubanza ruba rumwega ego
hanyuma yabajije ariko ati abana bajyanwa mu nyeshyamba mwabwira iki leta ati mwabibwiraho iki leta
bo abajyanwa mu nyeshyamba muri OIDB dufite devise igizwe n'amajyamba atatu tugira observation
ni nko kureba
ego turareba hama tugakinga hama tugaheza tugakurikirana defendre ndakivuga mu Kirundi
kurengera tuvuge
ego no kuvuga nk'abo baba bajyanywe mu nyeshyamba aha mu Burundi si kenshi aho duherereye si kenshi twagiye turaronka ibibazo by'abana bisa nk'ibyo ariko iyo bishyitse yafashwe yagiye mu nyeshyamba ni hahandi ataheza gakurikiranwa n'ubutungane urumva ariko akurikiranwa n'ubutungane twebwe turaheza tugakora ibyo twariko turavuga kuko aba yabaye umugwi yagiye umugwi w'abana akurikiranwa n'ubutungane abo twita les mineurs en conflit avec la loi niho duheza tugatubakorera ibyo twaduhegeye kudondagura kuri iki kibazo cya mbere
Ibiganiro rero twa twafitiye kuri isaha ahaniho bigarukiye tuboneye akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatu Arimaskarara yadufashije gushira hamwe ibi biganiro twashikije kuri isaha. Marikume rero na Fidel Niyongabo ndabatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.